Zambi la Samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Tabahaye mwiriwe canke mwaramutse cyuti bagenzi ba radio izambagate kakawe turabahaye ikaze mu makuru twabateguriye hayo yakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ifungwa ry'umesha makuru Floriane irangabiye ni kimwe muri byinshi byerekana ingere ubutungane bwa leta y'u Burundi ari gikoresho co numya uyo wese ashikiriza ibyo ubutegetsi budashaka kumva muraza gukurikira Janine Nayigomeye yahoze ari umumenyesha makuru Amwe mu basirikare bo mu ikambi ya Brigade Logistique basaba ko kubahirizwa mu kazi kabo aba batwara bakareka kubakoresha akazi batagenewe kandi badahemberwa bakaba bakoreshwa mu gupakurura ibifungurwa mu gihe bisanzwe birihwa n'uwa yatsindiye isoko navyo nyene twabateguriye uko bisanzwe ku minsi ya mbere murakurikira makuru yaranze indwi mu nkino muri indwi twari dusozereye mikangara y'abatarenza imyaka 20 yaraye isezereye ihiganwa ry'igikombe cy'Afrika iyo mikangara ikaba yatsinzwe n'umugwi wa Sudani idonido ni mukanya isase amakuru ashikirizwa ngo mwabyumvise nanje Eddie Claude nini nahazwe
inzamba
Ndaswe kubaramutsa ano makuru tuyatangurire mu yavugwa mu gisirikare cy'u Burundi myidogo ni nyinshi mu basirikare bakora muri brigade logistique yahoze yitwa base des forces armées ivunuko bamaze iminsi ibiri bapakurura imiceri yinjizwa mu bubiko kandi bakuye mu kandi kazi basigura ko ivyo byo gupakurura imiceri yinjizwa mu bubiko bikorwa n'abakozi bahembwa n'abatsindiye isoko ko bidakorwa n'abasirikare bavuga ko amafaranga yahora ahembwa abo bakozi yoba yahawe umukuru w'iyo kambi kugira ce akoresha abasirikare arongoye Georges Nimenya
abasirikare bo muri brigade logistique yahoze yitwa base des forces armées bavuga ko bamaze iminsi itatu bapakurura imiceri yinjizwa mu bubiko bwa gisirikare amakuru atangwa n'abo basirikare akavuga ko barungitswe gupakurura ibyo bifungurwa kandi atari bo bahora babikora akavuga ko byahora bikorwa n'abakozi bahembwa n'ababa batsindiye isoko ryo kuzana ibifungurwa mu gisirikare imodoka ipakiye amatoni 10 y'umuceri abo basirikare bakavuga ko abayipakurura bahembwa amafaranga angana ni mu majanane y'amafaranga y'amarundi abasirikare bahamagawe gupakurura ivyo bifungurwabo bidoga ko bakuwe mu kazi bariko barakora ku munsi wa gatanu baja gupakurura ivyo bifungurwa bakavuga ko Lieutenant Colonel Leonidas Matonde arongoye brigade logistique yo bari we yahawe amafaranga yo gupakurura iyo miceri uwo nawe aho kurondera abapakurura acategeka abasirikare kuza kuyipakurura bakuwe mu bundi buzi baba bari basanzwe bariko agahe mbo yateguriye abasirikare akaba ari igikopo c'inyama bita corn beef imwe imwe ku musirikare bakavuga ko bafise amakenga ko ibyo bikopo byo byatanzwe mu biro bya gisirikare bijeje ububiko batabizi mu gihe ata corn beef nimwe ishobora gusohoka mu bubiko urongoye igisata c'ububiko G4 atabizi abasirikare bagasaba ko bosubizwa ku kazi kabo bari basanzwe ko imfungurwa nazo abatsindiye isoko barihe abinjiza ibyo baba bazanye mu bubiko radio inzamba agati akawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone Lieutenant Colonel Rondas Matonde arongoye brigade logistique bita base des forces armées wagiye cyashikirije kuri iyo myidogo y'abasirikare arongoye
inkuru iciye ku masonga muri ano makuru twabateguriye ibiro 36 n'inusu vy'ubutare bwo mu bwoko bwa Cortan vyaraye bifatiwe mu ijoro ryo kuri w'Imana ucari ku munsi wa mbere ku musozi rya Mukona muri komine Kabarore iyi ntara ya Kayanza inkuru zitangwa n'abajejwe intwaro aho ikabarore zimenyesha ko ubwo butare bwari bushowe mu kinyegero mu mahanga wari abupakiye ku ipikipiki yarashoboye kuyanyaga ariko wari abupakije yarafashwe bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi aho nyene ikabarore ahariko agirirwa dosye hanyuma ashengezwe imbere y'ubutungane tumenyeshe ko muri iyo komine nyene hakaba hadahengeshanya gufatwa abantu bagira urudandazwa rwa magendu ahanini rugizwe n'ubutare ikawa n'ibifungurwa mu gihe baba bariko bagerageza kubishora mu mahanga
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe
ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Kadri nzamba gatika kawe tumandanya makuru mkisata chukumenyesha amakuru imisi minongi tanzu ni chenda ilarumanyo menyesha makuru Floriane Irangabiye afashwe uyu munsi akaba afungiwe mu ibero rya Muyinga yafashwe n'abakozi b'iperereza ku igenekerezo rya 30 Nyandagaro uno mwaka yagirizwa kuvogera imbibe z'igihugu ku bwa Janine na Igombe uyu mukenyezi yahoze arumenyesha makuru amenyesha ko igupfungwa rya Floriane Irangabiye gerekana ko ubutungane bw'u Burundi bugeze mu gufunga umuntu aho byumviro byiwe. Tega matu mpasoni Janine na higa ume
narumvise yuko uwamenyesha makuru Floriane Irangabiye afunzwe kandi n'ibintu bibabaje n'ibintu bitangaje kandi n'ibintu ata muntu ashobora kwihanganira ata muntu ashobora kunuma avyumvise n'ibintu bibabaje cyane umumenyesha makuru icyo cyo ni birazo yuko biramubabaje cyane umujyango wiwe urababaye uri mu ntuntu itagira ingene ingana kambere nabandi bahora bakorana ni ibintu bibabaje arabari mu Burundi ari nabari hanze mugabo rero ikintu umuntu yibaza jewe kubwanje ibibazo nyibaza umuntu abonye ivyo oye aca ashaka kumenya ati none muri ico gihugu koko uko niko ubutungane bwifashe rero nuko nyene uko niko igihugu kineze ni igihugu ucubahiriza agateka k'abakenyezi ni igihugu ucubahiriza uburenganzira ubwigenge bw'abamenyesha makuru ni igihugu gisomera abakenyezi ivyo ni ibibazo koko umuntu aca yibaza abonye ivyo bintu biriko biraba kuri umumenyesha makuru.
Hadi nzamba gateka kawe amakuru twateguriye cyabandanize mu gisata cindero ugusoma ibitabo n'isoko ry'ubumenyi n'ubwenge ariko rero mu Burundi ugusoma ibitabo bikaba bitagihurumbirwa cyane ivyo bishikirizwa na Antoine Kaburahe umwe mu banditsi b'abarundi akaba bishikirije kuri uyu munsi usanzwe uhariwe abanditsi b'abanyafrika. Uyu mwanditsi w'umurundi asaba ko politiki y'igihugu yohimiriza ugwaruka gusoma ibitabo kugira bashobore no kuvyandika. Tukurikira Antoine Kaburahe.
Igitabo nta kibanza kinini gifise hama rero bituma yuko n'ugwaruka n'abana bakura badafise ugo rukundo rw'ibitabo kuko igitabo kirakundishwa. Je nibuka ngitangura kwiga umwaka w'indwi ishure ryose kuva mu mwaka w'indwi gushika muri premier ryabari fite akabibliotheque kacyo bakadushamo ibitabo bijanye naho tugize umva rero baradushye mu rukundo rw'ibitabo abona abarimu ariko rero ubu umunyeshure araheza ikoleje araheza lycée araheza kaminuza atagitabura kimwe yigeze asoma abantu baravuga ngo ibitabo ngo ntiboneka ngo ibitabo birazimvye niko ariko rero hajya umuntu agomba ikintu ubutegetsi bw'ubwo ikintu burashyira mu nguvu kuko burya itunga rya mbere n'ubumenyi kandi rero ubumenyi buri hehe ubumenyi buri mu bitabo gukundisha ibitabo biva hejuru kugira abanyeshuri babikunde babisome yateze ko in politique du livre uvuga in politique yerekeye gusoma ibyo bitakozwe n'inzego biragoye kuko usanga umunyeshuri aheza ati ngasomye igitabo kandi ukamenya ngo ntacu nicyo gituma ushobora gusanga abantu bagiye kaminuza batazi no kuvuga neza kuko ubwo bumenyi ibyo bitabo batabisomye kuko igitabo kiragushobora gutuma usohoka uri mu Burundi mwo ugasohoka ukamenya ibiriko birakorwa hanze ukamenya ibiriko biraba muri Amerika mu Rusiya mu Faransa muri Afrika ubu rero avec ushizemo internet hoho umuntu ashobora kwiga akigisha bakavuga rero yuko hariho politiki itegereza guhinduka kugira ngo ugaruka rukunde ibitabo.
Antoine Kaburahe avuga kandi ku ruhara rw'ababyeyi nabwo ari ntangere. Kaburahe ahamagarira ababyeyi kureresha umwete abana babo mu gusoma ibitabo n'unyene kuri uyu mwanditsi Antoine Kaburahe.
Ubusanzwe mu Burundi nta banditsi benshi bahari kuko simvuze yuko nabyo adashobora kwandika bwa kenshi abantu bizi izindi ni busanga bakunda n'ibyo byo kwandika baca usanga rero umwanditsi n'umuntu mengo n'umuntu usinzwe no kuvuga mu kibundo ari marginal numva rero yuko kubwanje ako gateka k'abanditsi ntakariho ariko rero ntakwihebura gose nibaza ko ibintu bizoza biraza nkoro buhoro hariho rwaruka bararo bikunda hama leti kwigufasha cyane cyane nk'izerekeye amataxi yerekeye itabo akavaho gose hagize abantu bagize umugambi kuzana ibitabo kugira bukuru inzu y'isomero biblioteke bakaborohereza hanyuma abavyeyi natwe tugerageza gukundisha abana bacu ni umuvyeyi wese yaciye mu ishuri ategereza kwigisha umwana wiwe akamugurura nkabafasha imbere akajya kuguhimiriza urwaruka abarundi bandika bubandanya kuko igitabo cyamaze gusohoka naho data wanje menyo n'abantu benshi bakiri ngaho hari ibitabo ku Burundi zanditse n'abarundi umuntu aza aratora bimaze imyaka atawubibona mugabo bikaba biriho hamaho inzu zimwe bitabo zoza etiki francais hariho n'ahandi ni rufata amakarata kugenda winjire gusome kwicare ntirugume gusa kuri za WhatsApp no ku marezo sosio ubwenge buri mu bitabo kandi baburahura
uyu munsi wahariwe umwanditsi w'umunyafrika ukaba washizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu uyu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kabiri uyu munsi ukaba ufatwa nk'umunsi ukomeye werekana uruhara rw'abanditsi b'abanyafrika mu gufasha guteza imbere indimi z'abanyafrika hatiwe inzamba mu makuru ajanye n'ibidukikije umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuva kuri uyu w'imana ari Sharm el Sheikh mu gihugu cya Misiri mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu onigire ya 27 ijanye n'ihindagurika ry'ibihe iyo nama ikaba izomara iminsi 12 igamije kurabira hamwe ibyo kogwa kugira ngo ihindagurika ry'ibihe ribica bigacika hirya no hino ku isi rigabanuke inkuru tubaza Karine Dusabe
amabi ategwa n'ubugaragwa imiriro ya nyakanga n'imyuzurira y'amazi abica bigacika hirya no hino ku isi na cyane cyane mu bihugu bya Afrika biri mu byatumye iyo nama mpuzamakungu itunganywa ikanabera mu gihugu cya Misiri muri Afrika akaba ari inama igamije ahanini kuraba ingene ibihugu byo kongereza ingufu mu gikorwa cyo kugwaniriza hamwe ingaruka zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe no kugabanya imisharara yonone igisenge cy'isi bita la couche d'ozone mu Gifaransa ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryiyumvira ko iyo nama izoba akajya ko kurabira hamwe ingene amaleta yo kwisubira ko akaraba ingene yarushirizaho mu kwerekana ugushaka no gukorera hamwe mu gikorwa cyo kugwanya izo ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe eka n'igihugu ukwacu gikwiye kubona ko ikibazo kijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hari ikibazo gikwiye kwitwararikwa cyane maze kigafatanya n'ibindi bihugu mu kugabanya ubushuhe bubangamiye ico gisenge cy'isi ariko ikibazo kigupa kigaruka nuko ibihugu bitunze bitubahiriza amasezerano byagize mu bijanye no guha imfashanyo ibihugu bikenye kugira ngo bishobore kugwanya ihindagurika ry'ibihe mu bihugu byabo ico kikaba ari ikibazo mbere abari muri iyo nama bazoshimikira ko cyane twabamenyesha ko iyo nama iri kibera mu gihugu cya Misiri yataguye ejo izomara iminsi 12 ikaba yitabwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta barenga 110
Karine Dusabe urakenuye mu kurangiza ano makuru nk'uko musazume imenyereye ku minsi ya mbere mu makuru y'inkino mu mupira w'amaboko basketball hariko haraba ihiganwa ryatunganijwe ni banki CRDB ni mu gihe umugwi w'urunani ubandanya imyiteguro yo kuzoja mu nkino zo kurondera ikibanza cyo gukina ihiganwa ku rwego rwa Afrika mu mpira w'amaguru naho umugwi serukira gihugu w'abatarenze imyaka 20 waraye utakaje icizere cyo kwitaba inkino za Afrika zizobera mu gihugu cya Misiri ukaba watsinzwe n'igihugu cya Sudani amakuru y'inkino na Alexandre Niyunge
igitsindo kimwe kusa niyo ntsinzi yarayitahukanye igihugu cya Sudani igitsindo cinjiye ku munota wa 12 itsinze umugwi serukira gihugu u Burundi gutyo umurwi serukira gihugu ho batarenza imyaka 20 baba barasezeye inkino za Afrika bita CAN inkino za nyuma za Sekafa zari zashitse umurwi u Burundi mu kibanza ca mbere ariko birangira ugiye mu kibanza ca gatatu inyuma ya Sudani na Sudani yepfo yatsinze Djibouti kimwe ku busa nyene umurwi serukira gihugu kazusubira mu gihugu ku munsi wejo gutyo ihiganwa ku rwego rw'igihugu Primus League rya ryabaye rihagaze ishobore kubandanya mu ndwiza mu cicaro cha kabiri hageze ku ndwi igira gatanu Buhumuza FC yatsinzwe na Royal FC kimwe ku busa Limier Dongozi itsinda New Force kimwe kubusa kandi kimwe kubusa kandi nico Garage Express yatsinze Le Croco S eka na Buganda City yatsinze Moso Sugar kimwe kubusa nyene nayo Le Jeune yatsinze Deira bibiri kuri kimwe Tel Aviv FC inganya na Est ubumwe kimwe kukindi Mupira wa maboko basketball naho hariko haba ihiganwa ryatunganijwe ni Bank CRDB mu gihe imaze imyaka 10 ikorera mu Burundi ku munsi wa gatandatu Jimikana yatsinze ibiboko Lezipo babasumbije inota rimwe gusa amanota 65 kuri 68 nayo kwa gatanu Dinamo yatsinze New Star 68 kuri 61 urukino rwari guhuza urunani na Remesha rwari kuba ku munsi wejo bungurujwe ku munsi wa kabiri umurwi w'urunani ukaba wasavye ko rwigize inyuma kugira ngo bakinyi baruhuke inyuma yaho bari bavuye mu higanwa ku rwego rwa Afrika y'ubuseruko aho banarunse ikibanza ca mbere mumenya ko uwo murwi w'urunani ubandanya kandi imyiteguro yo kwitaba ihiganwa rizobera muri Afrika y'Epfo kuva kwigenekerezo rya 2021 gushika kujya 2027 z'uku kwezi turimo muri iyo myiteguro umurwi w'urunani ukaba uhejeje kuzana umumenyereza kome yava mu gihugu ca Espagne yitwa Joseba Inaki Martin Garcia akaba amaze kumenyereza imirwi ishika 20 yo mu bihugu vya Espagne, Portugal, Venezuela na Mozambique. Iyi ni mirwi izokwitaba iyo higanwa bise Elite 16 akaba ari Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, Kenya Port Authority yo muri Kenya hamwe na NBA Academy.
Urakoze Alexandre Niyunge ko ino ngaha duciye dusozerera ano makuru twariko turabashikiriza mwakoze no bimwese mwadufashije kuyategura mwakoze kandi namwe abari ko baradukurikira turabifurije kuranirwa mugira amahoro ayiwanyu edikode nazo ndabikabanuye mugire amahoro kandi